Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri micro muri kumwe na Joy Diane nyina hazwi ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ndamutse nabateze amatwi muri aka kanya turiyahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo carahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Goma umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'ico gihugu ni mu gihe bari mu myiyerekano yiyamiriza umutekano muke urangwa mu karere babamwo. Bavuga ko bari baje kugandarira ugwaruka gwishwe n'igipolisi mu kiringo Goma yashizwe mu bihe bidasanzwe by'intambara. Imyerekano yasavye abategetsi b'igihugu gufata ingingo zihuta kugira hagaruke amahoro n'umutekano muri ako karere. Igisagara cya Goma kibamwo abantu barenga imiliyoni zibiri kimaze iminsi mu ruhagarara rutegwa n'umutekano muke abantu abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho barashe bongera bica abantu bane mu ndwi iheze. Muri Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi mu ikambi y'abasirikare bituma haba ubwoba ko hoba ariko haba kudeta. Umumenyeshamakuru yashoboye gucengetera no kumenya neza na neza ivyabaye yavuze ko abo basirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye no guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ivyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro vy'iperereza hamwe n'ibiro bikuru vy'intwara miheto bitwarwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba kandi guhabwa imyerekano ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimo. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana kuri televiziyo y'igihugu, umushikiranganji wa Burkina Faso kwivuna abansi Aime Barthélemy Sampore yavuze ko perezida adafunzwe nk'uko hari ababikwirakwije nk'ibihuha. Yavuze kandi ko ikiri nyuma y'uko kurasa kw'abasirikare kitaramenyekana, ariko hari amakuru anugwanugwa atararonka ivyemeza avuga ko kudeta yoba iriko irashigwa mu ngiro. Mwavugwa mu makungu tuyahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika yasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri ico gihugu kuko Uburusiya ngo bushobora gutera umwanya uwariwo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera hanura abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwarinjiye muri Ukraine. Uburusiya bufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine n'ibiduga vya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho vya muzinga hamwe na misile. Umutegetsi wo kugwego go hejuru mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika arashiriza kuvuga igabisha rya perezida wa Amerika ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwariwo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uwo muryango. Hano muri Amerika, abantu baharugwa mu bihumbi barakoze imyerekano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Amerika ejo ku munsi w'Imana, bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no gutegwa incancu za COVID-19. Bari bitwaje ivyandiko bivuga ko hakwiye gushigwa imbere urukundo mu gishingo cy'amategeko, kandi ngo ibihano bidakwiye gushigwa imbere. COVID-19 imaze kwirahira abantu barenga ibihumbi amajana 860 hano muri Amerika hamwe n'abarenga imirongo 5 n'ibice 5 ku isi nzima mu myaka 2 iki kiza kimaze giteye ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere sentare ntayinyuzwa ya Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa canke kwama bapimwa burindwi mu gihe banse gutegwa izo ncancu za COVID-19. Mu makuru y'inkino muri Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira mu kiri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'18 gishiri cya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu higanwa ririko rihuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru muri Kameruni. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yarangiye urukino ari kimwe ku kindi, byabaye ngombwa ko baba binjira mu gutera penalty Burkina Faso icitsinda 7-6. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia ku gitsindo kimwe ku busa bwa Nigeria. Kuri wa mbere Guinea ihura na Gambia, nayo Kamerune yakiriye izo nkino 5 mu mitwe n'amazinga ya Komor. Iki gice cy'umunani gishiri cya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekane imigwi 8 izoja mu cya kane gishira icya nyuma kiri higanwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza ayo nayandi. Nibutse abakunzi b'ishuri rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mu mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure biri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri komune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero, abanyeshuri bibangombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye, babikora none kubera iki?
Aha dukora impuzu kubera yubweyo harakanuko kenshi uzanyereka ku mota ko gatandukanye
ku bantu b'abakobwa, na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane.
Aho ni bamwe mu banyeshuri bo kwishure ryisumbuye yigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri bitatu vuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Yagezeho muri make mu gisata cha sport mu Rwanda. Ekipe ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urunanirwaraye rutahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishami rya basketball muri ico gihugu. Idonido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze ntuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva mu mwaka w'ishure 2021 ushira 2022, nta ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri komune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mwishami Regi des Eaux ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bavuga ko ico kibazo bakizi ari ku muti wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara cya Gitega na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimo abana bangana uko. Nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira uyu mu 2022 ugitangura. Mane Rambona Adela umuyobozi buraro ku ishuri gisumbuye gyigisha ubuhinga gitiriwe David and May cyo kwibuka avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramo ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo cy'amazi bikubwira caba ingorane ya mbere isukurira barike cyatu yavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawe duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwankana hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tize twari tuyitangura saa 9 ariko ubu twaciye twushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twasugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twasugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera.
Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twasugumwe kuko babaza gukora uduhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga.
Aha turukuri munze kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku munota ako gatandukanye. Ni vyiza ko kuri impunzu kubera nsanga bigoye nyene igiye mu bandi nakaodere kavuye nyene mo
hageze nyigihe cyo kumesa uduhuzo. Umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera matukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo. Muri icyo gihe usanga abanyagihugu bo mikati ari benshi usanga uri kurakoresha amazi yo mu mwonga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza.
Byashika ugasanga kujya ku muntu abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Nima Adele akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita Sawifi cigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Amazi ngana yahari atubabwira abajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bariko bavuga ngo bariko baribwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turi yaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Régie des Eaux ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu seruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi muri Régie des Eaux abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko.
Désiré Hatungimana urakoze turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera zano makuru. Tukiri kuyavugwa ku Burundi President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamwo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe. Yayivugiye masengesho y'iminsi itatu mugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo mukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca president hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa c'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
nta namwe byakabonetse aha bahora bakagwana mu ndo bafite ibigwanisho nyene
bakagira inkambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu umwe akemera akaryama ubundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira ntibyimana sahi wacu
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginza cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike
abarundi abenegihugu bakenye byinshi barafise ubukene indongozi rero mubabere amaso akarenganya tukavavanure nako tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu abagira politike bagire politike umwe wese ukaranga mutima kiwe nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu utubaha mugenzi wawe utamubungabunga mu buzima bwe iyo si politike
na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya president ndayishimiye basanzwe n'abagenzi Mungukaya misa yuguri ikikorane ya kizoso zeru kwa kwa gata ndatu wii ndwi ya shimangie kukukumira banu na mwitangu wajakazi wikuye kumugani mugihugu wa wategesi watunganya matera nilo yugu senga.
Ni mutubunga mungetu kweze, iyo tuvatu kajera kuko na mwana ni chinono kandi muda kanda mije chanyongo mwirenga gizabatari muruhi umugambe wanyu ivyo nukurinda wibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kwibona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka atagukumira abanaka mukugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho ko bagake umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga
imbere yo kuja kugurura kino gikorane president ndayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
none kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi yabande y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongozi za muzozi bana zose zizana bacakubiri mu bana zitirira ubwoko muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isurira kuri indongozi yitwaje ubwoko Muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha.
Mu Burundi kuvanya kwigendera President Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi buri gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani kugitse cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi y'abakurwego rw'igihugu. N'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga basenze DFDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose. Eroje uri kaneza juri ya Amerika.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita barwanyi inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe
aba baturage b'abarundi barengijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basuye Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure abandi redi tabara mugihe abandi nabo bitwa bagwanyi ba Colonel Makanika uyo buri umutwe watwirwana ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'Imana byemfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze ubujya subiri wabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwambugwa amafaranga yakoreye
iyo tuve mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri gira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri mu Burundi zani cyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agasavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanye bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufungwa mugasha ngo bamwe bariko bavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundo ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo
ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gushingera ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira badushika mu nzara ndufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujaye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndaje kweneza umwana nabuze kuntaha kubera inzira zabaye nabi cyane. Ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine nuko nyine nibyo ntinga.
Kubera uburyo abo barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira, usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe.
Nka jewe igituma inza n'indege mvuye mu mwami ya Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe, bo abaturanye ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri. Kumvuza umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge, urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho, abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha bamayimaye, urumva twese dusha tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari icyo basaba userukira Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Turasaba ambasadere arikisha sabacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese abarundi.
Ntwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa, ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. Veda Singabo ku bwaragijwe rya Amerika, Minembwe mutarakivuye epfo.
Amakuru yacu muri kano gatondo tuyabandanirize mu gitsata cha sport duhereye mu Rwanda, aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya nino nkuru yaduteguriye.
Ugorukino rwa nyuma kwahuza urunani ya Dinamo imigwi ikomeye mu Burundi kwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu gwa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufise amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiriye na natamu tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 85 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabo urwo rukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye bono kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi bwose igiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Tugiye gutangura byatugoye kugana twinjira muri match ama aho natwatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bagace babira gato mugabo nibaza ko mu minsi izaza kosora na abakinyi baze bagiye bari determine kugira tsinda ba match.
Mu mugwi w'urunani hoho karakanyamuneza ntangere Alexis Hakizimana jejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha icyambere uburongozi dufise abarongoye uyu mugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu. Amakandi tubikesha staff technique iri elargi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Amakandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinnyi amakandi n'abarorezi badushyigikiye bari hafi kumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirishe. Eme bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashizwe muri urwo rukino buzotoma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko ivo ubunye iri hejuru ama ekipe yose arakomeye. Murabona nk'urukino rukora ba uno munsi ba Dinamo urunani, urabona ko urunani bafise abakinnyi benshi bafise bando tushe ikomeye abakinnyi bashasha barose abavanga urabona ko bafise imivo imeze neza. Murabwira urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye go n'ikivandimwe Kemne na Remesha aho Remesha yashoboye gutsinda Kemne. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokiti nayo abakinnyi batari bake turi bagakwiriye igizo ryoshe cyane.
Umuguru urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza w'uwo mugwi LV Yumvise Hakizimana yahagaritse gukina ubwo rukino inyuma y'imyaka 20 akenera urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi. Ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi 6. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi igiri ya 19. Umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1. Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo 1-2. Umugwi wa Rekroko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi, na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2. Aigle Noir itsinda Musongati igitsindo 1-0. Nayo umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19, umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40, ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifise amanota 38. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Jean-Claude Munyandinda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihuru nanye ari wo waraye utahukanye igikombe mwihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95-73. Kabaye n'akajyo ko gushimira umukinyi Hakizimana Elvis batazira gafisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akinura mu rwihuru nanye. Inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana.
Mpira maguru championnat y'icyo cy'ambere irakomeje. Guhereje ubundi kwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa 14 ari na banziriza wa nyuma y'icyo kibanza fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino 2 yombi bera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 6 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Espoir FC ibitego 2-1. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota 3 bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rwo guhatana igikombe cya championnat.
Twagiye twiteguye cyane tukatuti aya manota 3 turacyashaka cyane kuko imbere yuko mbitse cy'ambere twabonse ama okazio menshi twayarata, ariko twaje guhindura mu gice cya kabiri tuba opportuniste cyane. Okazio twazironse turazitsinda, tugombora igitego twongera gutsinda n'ikindi kikiva mu matatu. Objectif y'igikombe ni kubandanya duhangana. Nibaza yuko ekipe ziri imbere yacu atamanota menshi dusumbya, aho bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora gutsitana nayo, natwe tukaza turavansa kugira dushobore kuguma guhatana kuko urabona ko shampiyona ikiri kure. Turasaba
kuri saa 10 nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiyeho umukino wahuje AS Kigali na APR FC. Aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino 3 kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 8, ikipe ya Marine FC yagaragaje agati ikipe ya Rayon Sports itsinda ibitego 3 ku busa. Nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje Gasogi United na Etincelles FC, waje kurangira Etincelles FC itsinze Gasogi United ibitego 2 ku busa. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Musanze FC ibitego 3-2. Imikino 3 isigaye y'umunsi wa 14 wa shampiyona iteganyijwe umunsi kwa mbere. Kuri stade Muganda i Rubavu, ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC. Ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice. Nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa 9. Kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa shampiyona, ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28. AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28. Mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23. Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23. Ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20. Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18. Ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17. Ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16. Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ari ya 10. Ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15, nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11. Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11. Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ari ya 14. Ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10, naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda na bamwe bahoze ari abaterankunga baryo. Ikinyamakuru Impamba akadomo com cyandika ko ishyirahamwe Ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games. Umuyobozi w'iri shyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru Impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga abaganga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye. Uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda. Uru Ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu, ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka. Uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkora mutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka w'2022 ritangire. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi hani ho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo byari biremeshejwe na Jean Diane Ninahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo muri mu vyose naho ubutaha turaza kuba turi kumwe.